Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi murayumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Nshuti banywanyi, mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Isi irazirikana umunsi mpuzamahanga wo kurwanya amabi ashingiye ku gitsina. Uburundi nabwo bwifatanyije nayo butangiza ubukangurambaga bw'iminsi 16.
Ni akajyo keza kandi kuri abo bose biyemeje kurwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi. Ibyagenze neza babishishikare, ibyabagoye nabyo babitorere umuti.
Uyu ni ministre Imelde Sabushimike ushinzwe uburenganzira bwa muntu n'iterambere ridakumira mu Burundi. Abaturage barenga 224 birukanwe mu ngo zabo n'intambara mu ntara ya Rucuru. Ibihugu bya Afrika ntibyishimiye amasezerano y'inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe. Naho Abanyasomaliya 24 bageragezaga gusuhuka barohamiye mu nyanja y'Abahinde mu nkengero za Madagascar. Aya makuru nayo yanditswe abategura ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Uganda, aho umutegarugori wa Kiza Besigye, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi, yemeza ko nta butabera butabogamye yiteze. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi.
Winnie Byanyima, umutambukanyi wa Kiza Besigye, yatangaje ko atiteze ko umugabo wiwe acigura urubanza rubereye muri sentare ya gisirikare inyuma y'uko anyurujwe muri Kenya agatahukanwa muri Uganda, aho yagirirwa icyaha cy'uko yari afise ibigwanisho hamwe n'ibindi byaha muri sentare ya gisirikare. Byanyima, mu ndwi irangiye, yaratangaje ko umugabo wiwe yafashwe ku itariki 16 y'uku kwezi kw'11, igihe ariko amenyekanisha ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi igitabo yari yasohoye. Gwini Byanyima, umupfasoni wa Kiza Besigye, yavuze ko ibyaha umugabo wiwe yagirizwa bifatiye ku mpamvu za politiki. Yasabye Perezida Yoweri Museveni gukubitiza agatima mpembero, akabona ko kwegeka ivyaha bitagira ishingiro ku batavuga rumwe nawe kugira abanumye ari ibintu bigayitse. Abategetsi bo mu ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu ku isi, Amnesty International, n'umutegetsi akomeye mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire muri Kenya batangaje ko habaye inyuruzwa rya Kiza Besigye. Umuvugizi wa leta ya Uganda, Chris Baryomunsi, mu ndwi irangiye, yaratangaje ko igihugu ciwe kitanyuruza abantu ku ihagarikwa rya Besigye mu mahanga ryakozwe hisunzwe gukorana n'igihugu yafatiwemwo. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda, Felix Kulaije, yatangaje ko sentare ya gisirikare izocira urubanza Besigye ikurikije amategeko.
Abanyasomaliya 24 baguye mu mpanuka z'ubwato bubiri bwarohamye ejo ku cyumweru mu nyanja y'Abahinde mu nkengero z'ikirwa cya Madagascar bashakaga gusuhuka. Ibindi kuri iyi nkuru Eugene Mukankusi.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Somalia, Ahmed Mwali Mufiki, yavuze ko abantu 46 bari muri ubwo bwato batabawe. Abenshi muri abo bagenzi bari urubyiruko rw'abasomali, kandi aho bari berekeje ntihasobanutse. Urubyiruko rwinshi rw'abanyasomaliya rwurira amato buri mwaka mu ngendo ziruteza amakuba rujya gushakisha amahirwe mu bihugu by'amahanga. Intumwa ziyobowe na ambasaderi wa Somalia mu gihugu cya Ethiopia biteganyijwe ko zijya muri Madagascar gukora iperereza kuri iyo mpanuka y'ubwato no guhuza ibikorwa by'ubutabazi bigamije gufasha abarokotse.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umwanditsi n'umusizi w'umunyafurika y'epfo witwa Brayton Bach yitabye Imana, yari afite imyaka 85 y'amavuko. Yari umuzungu wamenyekanye cyane kubera uruhare runini yagize mu kurwanya politiki yo guheza abirabura yitwaga apartheid muri Afurika y'epfo. Eugene Mukankusi arakomeza.
Uyu muhanzi Brayton Bach yapfiriye Paris mu Faransa. Amagambo ye yamamaye yarwanyije byimazeyo politiki y'ivanguramoko ya guverinoma y'abanyakamwe b'abazungu muri Afurika y'epfo. Brayton Bach wari ufite imyaka 85 yari ijwi rikomeye mu buvanganzo bwa Afrikana kandi yari n'umuntu wanengaga politiki ya apartheid. Yafunzwe imyaka 7 mu myaka ya za 70 ashinjwa ubugambanyi ubwo yarasubiye mu gihugu avuye mu buhungiro I Paris. Ibikorwa bye byibanze ku nsanganyamatsiko zijyanye n'ubuhunzi, ibiranga umuntu n'ubutabera nk'uko umuryango we wabivuze utangaza iby'urupfu rwe. Nyakwigendera yavukiye mu ntara ya West Cape mu mwaka w'1939 ariko ubuzima bwe hafi ya bwose yabumaze mu mahanga. Yinjiye muri Okera, ishami ryari rifite imitekerereze nk'ishyaka African National Congress rya Afrika y'Epfo, ariko yakomeje kwizirika cyane ku muzi w'inkomoko ye muri Afrika y'Epfo.
Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Namibia, aho abaturage bazatora umukuru w'igihugu mushya ejo kuwa gatatu, ejo bundi kuwa gatatu nako. Vice President ucyuye igihe Netumbo Nandi Ndaitwawa nawe ni kandida w'ishyaka SWAPO riri ku butegetsi kuva kuri independence, atowe yababaye umutegarugori wa mbere na mbere wategeka Namibia. Fidel Niyonga baragarutse.
Abantu batari munsi y'umuriyoni n'ibihumbi 400 no kuvuga hafi y'igice cy'abanyagihugu bose baba muri Namibia bariyandikishije kugira abatore. Imigambwe 15 niyo iriko ihiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'ibibanza mu nama nshingamateka. Ibiharo vya mbere vy'ivyavuye mu matora adasanzwe y'imbere y'igihe yabaye muri uku kwezi muri za ambasade zo mu mahanga, abajejwe gukingira imbibe zo mu mazi n'inteko zijeje umutekano byatangajwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora, vyerekana ko Nandi Ndetwa n'umugambwe wiwe uri ku butegetsi SWAPO bari imbere y'abandi bahiganwa. Nandi Ndetwa afise imyaka 72 muri iki gihe yemeye gukora ibishoboka kugira ubuzi buboneke kurushiriza mu gihugu. Yaratangaje kandi ko afise umugambi wo gutorera inyishu urugero rw'ubushomeri ku bakiri bato n'abahejeje amashuri ruri ku bice 20%. Yaremereye abanyagihugu kuzokoresha amafaranga agera ku miliyaridi 4 n'imiliyoni 700 y'amadolari mu kiringo cy'imyaka 5 iri imbere kugira haboneke ubuzi burenga 500,000. Yamara abamune bagura bavuga ko umugambi udashobora gushigwa mu ngiro.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni no kuri internet kuri www.radioyatuvewa.com. Ibiganiro n'amakuru byose mushobora kandi kubisanga buri gihe cyose ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zirimo Facebook na YouTube kuri VOA Radio yacu. Mu makuru y'ibiyaga bigari duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage barenga 2024 bavuye mu byabo mu mpera z'icyumweru gishize muri groupement ya Bambo, territoire ya Rucuru, intara ya Kivu ya Ruguru, kubera intambara hagati ya M23 n'umutwe wa Wazalendo. Ni inkuru ya Jimmy Shukrani bakomera uri Goma.
Groupe me yabambo ni imwe muzigize sheferi ya bwito muri territoire ya Rucuru, na gace kazwiho kuba karabayisibaniro ry'imirwano hagati ingabo za leta ya Congo FARDC n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi muri Republika Demokarasi ya Congo. Iyi groupe me yabambo iri mu birometero birenga 75 vuye mu mujyi wa Goma, igizwe n'uduce tuzwi cyane ku ruhando mpuzamahanga kubera ibikorwa bitandukanye byahakorewe bitewe n'intambara z'urudaca mu burasirazuba bwa Congo. Aha twavuga nka lokalite ya Kishishe yavuzweho bikomeye cyane kuba harabereye mu bwicanyi bw'abasivile benshi barenga 180 mu mwaka ushize, ndetse n'ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe abagore babarirwa mu majana. Imiryango mpuzamahanga yashinjaga ibyo byose abarwanyi b'umutwe wa M23 ariko ubuyobozi bw'uwo mutwe bukabihakana. Kuri iyi nshuro muri ako gace, abasivile bagera ku 2024 bose bakuwe mu mazu yabo ku gahato. Ibi byemezwa na Bwana Isaac Kibira, umuyobozi wungirije uhagarariye guverineri w'intara muri groupe ya Bambo, wumvikanisha ko ibyo byakozwe kuva mu gitondo cyo ku cyumweru gishize nyuma y'ibitero M23 yari ihanganyemo n'abarwanyi ba Wazalendo. Avuga ko ibyo byakozwe n'umutwe wa M23.
Atuka ibambo bifashe nabi na alors ibutare hasi cyumweru kimwe na hariya ibuhambi baje bavuga ngo no abantu bose ni bavuye mu izo nsisiro baravamo ni M23 yahengaho ikabizo Alor abantu baravuye mu rugo rusisiro bariruka bajiza kabizo za tongo za kirumba nikagando ni benji cyane ahubwo bageze hafi mu 2022 nibo bakuwe mu byabo abandi baje mu misozi nizo nsiziro zumaze kuvuga aba bakuyemo ni M23 avuze ngo ni muvemo
uyo muyobozi uhagarariye leta muri ako gace avuga ko ibyo bikomeje gutera impungenge zikomeye cyane
niho yashakaga kugira ngo abantu bavemo baje baranyura aho ngaho no kugira ngo no bashyire abantu mu mateso gakomeye inyuma yaho nibamara guteseka n'abandi bamaze guhungira mu bihugu byo bya kure bazabone yuko ni hahise ngigihe kirekire ngimyaka nyinshi cyane abo bantu boza bamaze kuza bakavuga guno natwe twari dutuye hano ugasanga yuko bizanye imbururu nyinshi cyane aho turi kwibaza twese tukavuga kubera niki bari kuvuga ngo no abanyarusisiro abanyakihugo bave mu byabo bagende mu buhungiro bashaka iki koko
mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi wa politiki wa M23 ahakana ibivugwa n'uyu muyobozi we yumvikanisha ko bakoze ibyo ari abarwanyi bagize imitwe ya Wazalend ikorera muri ako gace abakora ibyo byose nabitwa Mai Mai Wazalendo ndetse n'imitwe ya Semse ubu ngubu leta yise Wazalendo abo bica abaturage kandi bakanatwika amazu muri Bambo M23 baratubeshyira cyane rwose ubundi leta niyibaha imbaraga kuko twebwe iyo baduteye twirwanaho ibyabaye muri Bambo ntaho bihuriye na gato na M23 ahubwo niyo mitwe yabikoze ariyo Mai Mai Wazalendo Semse ndetse n'indi yose leta yise Wazalend ikayiha imbaraga ari ku mutwe wa Semse FDP ushinjwa na M23 nawe urabihakana avugana n'ijwi rya Amerika Eritier Gashegu Habimana umuvugizi wa Semse FDP arashinja umutwe wa M23
M23 kuvuga ko twari twe turi inyuma kwirukana abaturage bo muri za Kagando za Bambo za Butare za Bundasi Shango za Gashavu za Bukombo kwango tubashire ku masantre agamwe icyo ni ikinyoma mbese kuri M23 no bucuruzi bw'ibinyoma no gucuruza akababaro k'abaturage babe n'ibyabo nuko ngo M23 bafite impamvu zabo batabidushiraho twe nka Semse de FDP
bwana Gashegu yongeraho ko ari cyo M23 yabigamije mu kwirukana bo basivile
nyine kurango bashire bara abaturage hano hamwe bazana abaturage basha bavuye murerego mu Rwanda cingwa bara abaturage bashire hamwe kwa ngo Semse nikazaje kuba ataka ku mapozisiyo gabo gari mu burere bwa Murimbi za Kabizo cingwa za Bukombo centre cingwa za niyo mpamvu M23 iri gusa kuba bara abaturage bava mu ngini yabo mu burere bwa batuye mu mazu gabo babone kuntu bara abaturage babakisha ibyabo n'ubutaka bwabo n'amazu gabo
nubwo izo mpande zose zikomeje guterana amagambo kuri iki kibazo amasoko atandukanye y'ijwi rya Amerika yabashije kuvugisha yemeza ko muri iyi minsi agace ka Bambo gakomeje kugaragara mu imirwano aho buri wese mu bahanganye ashaka kukigarurira ayo masoko kandi yemeza ko kugeza ubu bigoye kumenya uwaba yoboye groupe ya Bambo cyane ku birindiro bya M23 na Wazalendo biteganye kandi kusaha urufaya rw'amasasu rukomeza kumvikana ibi birimo kuba mu gihe ibiganiro by'i Rwanda bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje ba ministri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Kongo kugeza ubu ntabwo barabona umwanzuro ufatika ushobora kurandura burundu umutekano muke muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika Igoma
ijwi rya Amerika amakuru tuyakomereze mu Burundi Burundi bwifatanyije n'isi yose kwizihiza umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina Burundi rero uyu munsi bwatangije ubukangurambaga buzamara iminsi 16 Thierry Ndayishimiye yaduteguriye inkuru
Icivugo ngendegwa kwe turi no mwaka kivuga kiti twerekereza ku myaka 30 y'umugambi w'i Beijing tuje hamwe dutuze amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme kino civugo gihamagarira abo bose bakora batiziganya ngo amabakoregwa abakenyezi n'abigema tuzwe naco ne cane amareta hagusubiza amasi nyuma bagasuzuma intambwe bageze ko mwishirwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu yerekeye kurandurana n'imizi ubwoko bwose bw'amabi akoregwa abakenyezi n'abigeme mu gihe haheze imyaka itatu yose hatewe umukono ku mugambi w'i Beijing mu kwifatanya n'amakungu mu gutanguza icesi yo minsi 16 yo kugwanya amabakorerwa abakenyezi mu Burundi. Umushikiranganje Imelde Sabushimike ajeje gushigikirana imibano agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira, yamenyesheje ko arakanya keza ko gusubiza amasi nyuma u Burundi bukarabaho bugejeje mu gukingira no kugwanya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina.
Burundi burifatanya n'amakungu mu gutanguza isekeza y'imisi 16 yahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi n'abigeme bashikirwa n'amabi afatiye ku gitsina, bigatuma ataho bishikana cyangwa ngo bashikane imiryango yabo. Ni akajyo keza kandi kuri abo bose biyemeje kugwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi.
Umushikiranganje Imelde Sabushimike anavuga ko muri ico kiringo c'imisi 16 hategekanijwe ibikorwa bitandukanye mu ntara zose byimenyekanishwa ry'umugambi uhinyanyuye w'igihugu werekeye kugwanya amabi afatiye ku gitsina.
Uno mwaka irisekeza rishitse mu gihe leta y'u Burundi iriko iritanga bimwe biboneka ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu biciye mu gushikira yivuye inyuma ibikorwa byo kwiteza imbere ku bakenyezi. Atwovuga ishingwa ry'ibanki yabagenewe tegurwa ry'umugambi w'igihugu wo kugwanya indazindaro hamwe n'igwizwa ry'ibigo abakorewe amabi afatiye ku gitsina baronkeramwo ubufasha bwose bakeneye mu kibanza kimwe.
Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umukenyezi Karire Kinyana Jeanette yikorera utwiwe akanakurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'abakenyezi n'abigeme mu Burundi, atubwira uko ico kibazo cifashe mu gihugu.
Ubonye umukenyezi mu Burundi ashobora gukora akazi kose ashaka kandi akarondera n'ingurane mu mabanki cyangwa mu microfinance atarindiriye ipoteke y'umugabo. Ikintu gisigaye cyo gukorerako ni igihe haba mu ngo cyangwa mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina cyiwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo cyangwa mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi. Novuga ni violence psychologique mu rurimi rw'Igifaransa.
Uyu mukenyezi anavuga ko amabakorerwa abakenyezi n'abigema afatiye ku gitsina mu guhabwa ubuzi n'iyindi mirimo hari aho bicibonekeza mu bakoresha bamwe bamwe. Karire Kinyana akavuga ko uruhare runini rwo kubigwanya bishimikiye cyane cyane ku bayakorerwa.
Mu kazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ku ibyo byo kuryamana cyangwa ikimugabo nabyo birahanwa. Ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyo mukenyezi ashoboye kubyerekana yuko aricyo yahowe. Mugabo n'ubwo rugero ruriko ruragabanuka cyane iyo umugore we wenyine atabifisemo uruhara, ahubwo umukenyezi niwe yategerezwa kwihagarara.
Abarundi bose bahamagarirwa kwitabira iryo sekeza no gukurikirana ibikorwa byategekanijwe muri iryo kugira ngo hategwe intambwe iboneka mu gutsimbataza agateka k'umukenyezi n'umwigeme nabo babone guteza imbere imiryango yabo n'igihugu cabibarutse nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bwo gushigikirana. Ikiringo c'imisi 16 gitangura kuwa 25 ukwezi kwa 11 kikarangira kuwa 10 ukwezi kwa 12. Ibirori byo guhimbaza icese iryo sekeza bikaba byabereye ku wa mukuru wa komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Tuba tuvuye gatoya mu biyaga bigari. Ibihugu bya Afrika ntibyishimiye amasezerano mashya yavuye mu nama mpuzamahanga ya Loni ku mihindagurikire y'ibihe bita COP 29 yarangije imirimo yayo ejo ku cyumweru i Baku, umurwa mukuru w'igihugu cya Azerbaijan. Fidel Niyongabo araduha ibisobanuro.
Mu masezerano mashasha, ibihugu biteye imbere kurusha ibindi bitegerezwa guterera imiliyari $300 y'amadolari ku mwaka agenewe ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi azokoreshwa mu guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe hamwe no gufasha ivyo bihugu gushira uburyo kurushiriza mu masoko ntanga nguvu atageramira ibidukikije. Yamara abanyafrika n'abandi basinzikajwe kurusha n'ingaruka ryiyongerekana ry'ubushuhe ku isi batangaje ko ayo mafaranga adakwiye. Umugwi w'ibihugu biri mu nzira y'amajambere uzwi ku izina rya G77 hiyongeye ko n'ubushinwa wasabye ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi gutanga triliyoni imwe n'imiliyaridi amajana atatu y'amadolari ku mwaka agenewe guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe mu nama yarangije ibikorwa byayo kuri uyu w'Imana. Bamwe mu banonosoye ibyerekeye ubutunzi batangaje ko ayo mafaranga ari yakenewe kugira afashe guhangana n'ingaruka ziyongerekana ry'ubushuhe ku isi bwatewe n'imyaka amajana n'amajana ibihugu biteye imbere kurusha ibindi ku isi vyamaze bikoresha amasoko ntanganguvu ageramira ibidukikije vyatumye ubushuhe bwiyongera bitera ihindagurika rikomeye ry'ikirere ryateye imyuzure n'uruzuba. Mu nama ya nyuma y'ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe, Chandni Raina yari ayoboye abaserukira igihugu c'Ubuhindi yatangaje ko imiliyaridi amajana atatu y'amadolari yemewe n'ibihugu bitunze kurusha ibindi ateye isoni ari ntica ntikize. Mu ijambo yashikirije abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru wa Azerbaijan Baku, umuyobozi w'ikigo Power Shift Africa giharanira gukingira ibidukikije, Mohamed Adou yaranebaguye amasezerano yapfunditswe. Mohamed Adou yagize ati:
To be able to tackle climate change effectively is massive reductions in emissions.
Dushobora guhangana neza n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Ibyo dukeneye ni kugabanya bikomeye imyuka mibi iyo none ibidukikije turungika mu kirere. Ikindi gikenewe ni uguha ibihugu bisinzikaye kurusha ibindi uburyo bwo guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe, hamwe no kubishumbusha ku byo bitakaza kubera izo ngaruka. Ibyo ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi biko byemera gutanga muri iki gihe ni bice 20% gusa by'ibikenewe. Hamwe mu by'ukuri twoba dushaka kugabanya imyuka igeramira ikirere no gufasha ibihugu bisinzikara kurusha ibindi guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe, twotegerezwa kubiha ifashanyo bisaba. Umuyobozi w'ikigo Power Shift Africa, Mohamed Adou, yatangaje ko amasezerano yapfundikiwe mu mpera z'iyindwi Ibaku ku mugwa mukuru wa Azerbaijan arekurira ibihugu biteye imbere kubandanya bicura bufuni na buhoro ibihugu vyo muri Afrika. Ku mugabane wa Afrika wasinzikajwe n'ingaruka z'uruzuba mu bumanuko bwabo n'imyuzure yabikiye bigacika mu buraruko bw'ako karere, abatari bake bavuga ko imfashanyo y'amafaranga agenewe kugwanya ihindagurika ry'ibihe yatanzwe gushika ubu nk'ingurane akaba yiyongeye ku madeni y'ibihugu byari bisanganywe. Ivyo bihugu bifise impungenge ko ibintu bizogenda nk'uko no muri iki gihe.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika turacyari ku makuru ya Afrika, ariko noneho tugane mu majyepfo yayo by'umwihariko muri Zimbabwe. Abarwayi ba kanseri n'ababakorera ubuvugizi barasaba leta gukora ku buryo bwose ku buryo ibigo bivura kanseri bigira ibikoresho bikenewe kandi bihagije. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Columbus Mavunga ari iharare muri Zimbabwe, muregezwaho na Eugene Mukankusi.
Funga Munyeza uba mu murwa mukuru wa Zimbabwe Harare avuga ko yasanganywe kanseri y'ibere mu mwaka wa 2017. Munyeza avuga ko ibitaro bya leta bya Zimbabwe bitari bifite ibikoresho byo kumuvura no kumwitaho, kandi ku bitaro byigenga byari bihenze cyane. Yagiye kwivuza muri Afrika y'Epfo aho nyuma baje kumumenyesha ko yakize kanseri.
If I didn't have money, I would be gone.
Iyo nari kuba ntafise amafaranga, nari kuba naragiye. Nari kuba narapfuye kuko kwivuza birazimbye cyane. Ubwo rero kuba nararusimbutse ndabikesha ahanini kuba nariyumvire neza, sinacika intege hamwe n'ubuvuzi nahawe.
Raporo y'igihugu iheruka ku barwayi ba kanseri muri Zimbabwe yasohotse mu kwezi kwa 10 ivuga ko abarwayi barenga 70,000 bashya barwaye mu mwaka wa 2018 no mu wa 2019 abarwayi 1,000 bapfuye bazize iyo ndwara. Eric Chokunoga ari mu kigo cya Zimbabwe gishinzwe indwara ya kanseri.
In terms of cancer deaths, the leading causes of mortality.
Nuko iyo raporo ibivuga kubijyanye n'impfu zituruka kuri kanseri, iza ku isonga ni kanseri y'inkondo y'umura. Bityo rero iyi kanseri y'inkondo y'umura yari imbere cyane ugereranyije n'izindi. Yakurikiwe n'iya prostate n'iy'urwungano ngongozi, hakurikiraho iy'amabere n'iy'umwijima.
Umuryango udaharanira inyungu Cancer Association of Zimbabwe uvuga ko ubwoko bwinshi bwa kanseri buvurwa bugakira. Gusa raporo yumvikanisha ko abarwayi batabona ubuvuzi kugeza kanseri imaze kubarenga.
Dukeneye kandi uburyo burambye bwo gushaka amafaranga y'imbere mu gihugu ku buryo bufatika buzatuma gahunda zijyanye no kuvura kanseri zishyirwa mu bikorwa ku buryo busesuye nk'uko bikorwa kuri virusi itera sida no mu bikorwa bijyanye n'indwara ya sida ubwayo.
Munyeza avuga ko kwivuza kanseri mu bitaro byigenga bihenze kurusha gushakira ubuvuzi mu mahanga. Avuga ko abarwayi ba kanseri biba ngombwa ko bajya hanze y'igihugu iyo badafite amafaranga yo gushakira imiti mu bitaro byigenga. Kuba badafite ubushobozi bwo kwivuza ahandi, Munyeza avuga ko amahirwe yo gukira aba ari make cyane.
Wibuke ko muri Zimbabwe imashini zibiri gusa arizo zifashishwa mu kuvura kanseri. Ubu zose zikaba zarapfuye, imwe iri Bulawayo, iyindi nayo iri Harare.
They are all down at the moment, one in Blue and one in Harare.
Mu butumwa iherutse kugeza ku ijwi rya Amerika mu minsi mike ishize, Minisiteri y'Ubuzima ya Zimbabwe yaragize iti: ibigo bikora imashini zifashishwa mu kuvura kanseri muri Zimbabwe birimo kuvugururwa. Mu minsi ya vuba cyane bizaba bikora. Minisitiri w'imari muri Zimbabwe Muthuli Ncube umwaka ushize yashyizeho umusoro ku isukari hagamijwe gukusanya amafaranga yo kunoza serivisi ku barwayi ba kanseri. Kugeza ubu ayo mafaranga ntaragezwa muri serivisi zivura kanseri. Hagati aho, Munyeza avuga ko ateganya kujya mu Buhinde gukoresha ibindi bizamini kugira ngo amenye neza ko nta kanseri ikimurangwamo.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri icyo kibazo rero cya kanseri muri Zimbabwe dushorejeho aya makuru. Gusa muri make mbibutse ko uyu wa mbere tariki ya 25 y'ukwa 11 ari umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina. Uburundi nabwo bwifatanije n'isi yose butangiza ubukangurambaga kuri iki kibazo, ubukangurambaga buzamara iminsi 16. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage barenga 224 bavuye mu byabo mu mpera z'icyumweru gishize muri grupo maya Bambo, teritwari ya Rucuru, intara ya Kivu ya Ruguru, kubera intambara hagati ya M23 n'umutwe wa Wazalendo. Abaturage ba Namibia bazatora umukuru w'igihugu mushya ejo bundi kwa gatatu. Vice President wa Repubulika ucyuye igihe Netundo Nandi nawe ni kandida ahagarariye ishyaka SWAPO riri ku butegetsi kuva Namibia ibonye independansi. Atowe rero yaba abaye umutegarugori wa mbere na mbere waba ategetse Namibia. Abanyasomalia 24 baguye mu mpanuka z'ubwato bubiri bwarohamye ejo ku cyumweru mu nyanja y'Abahinde mu nkengero za Madagascar bashakaga gusuhuka. Abandi 46 batabawe bakiri bazima. Somalia irateganya kohereza intumwa muri Madagascar gukurikiranira hafi ankete kuri izo mpanuka, bibaye na ngombwa nabo bakazigiramo uruhare. Naho umwanditsi n'umusizi w'umunyafurika y'epfo witwa Breitenbach yitabye Imana, yari afite imyaka 85 y'amavuko. Ni umuzungu wamenyekanye cyane kubera uruhare runini yagize mu kurwanya politiki yo guheza no gukumira abirabura yitwaga apartheid muri Afurika y'Epfo. Yaguye i Paris mu Bufaransa, aho yabanje kuba bwa mbere na mbere ari impunzi, nuko aza kubona ubwenegihugu bwaho. Ariko Afurika y'Epfo ntiyayitengushye, yari kimuri ku mutima, yahoraga ajyayo kenshi cyane. Maze rero banywanya ibijwi rya Amerika ndabashimiye cyane, mbifurije umugoroba mwiza, murakarama.